Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ninjye basuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu y'aka kanya. Amakuru tubategurira tukanabagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 88.3 ya radio Inshuti ya Bose no kuri FM 104.3 ya radio Ijwi rya Amerika. Aho mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88.9 ya radio Ijwi riyobora. Abadushakira kuri interinete mwajya kuri www.radioyacu.com. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Abo turi kumwe mwese nongeye kubaha ikaze. Perezida Evariste Ndayishimiye u Burundi yabonanye kuri uyu wa mbere n'abaserukira ibihugu by'Ubufaransa, Ubudage n'Ububirigi, hamwe n'userukira ishyirahamwe ry'ubumwe bw'Uburayi mu Burundi.
Muri rusange umukuru w'igihugu yashimishijwe n'uwo mutima mushasha bazanye, kujya bavuga ati iminwe kugaburira uyibona ikikuramutsa. Biragaragara neza yuko abaserukira ibyo bihugu bafise ishaka rishasha, bafise intumbero nshasha yo gusubira gukorana n'u Burundi.
Uwo ni Jean-Claude Karerwa Ndenzako, umuvugizi wa Perezidansi y'u Burundi, asobanura bimwe mu byibanzweho mu biganiro Perezida Ndayishimiye yagiranye n'abadiplomate bo mu Burayi. Mu Burundi kandi ibitenge birenga 600 n'amakarito y'ibinyobwa njabukamazi bya magendu byafashwe mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ku nkengero z'ikiyaga Tanganyika. Mu Rwanda ho polisi y'igihugu irahakana amakuru avuga ko haba hari abapolisi bagera ku 120 bashyizwe mu kato nyuma yo gusanga bamwe muri bo bananduye COVID-19. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure. Amakuru yacu tuyahereye kwavugwa hirya no hino ku isi. Umunyapolitiki utavuga rumwe na leta ya Tanzania, Tundu Lissu, wasimbutse urw'igitero yagabweho mu mwaka w'2017 yatahutse mu gihugu uyu munsi ku wa mbere. Inkuru mugezwaho na Fidel Niyongabo.
Tundu Lissu ashobora kwitoza amabanga y'umukuru w'igihugu yatahutse uno munsi ku wa mbere mu gihugu ciwe. Gatoyi inyuma yuko ashitse ku kibuga c'indege mpuzamakungu c'i Dar es Salaam, yabwiye abamenyeshamakuru n'abamushigikiye bo mu mugambwe Chadema ko ameze neza. Abanywanyi b'umugambwe Chadema amajana n'amajana bamushigikiye bakoraniye ku kibuga c'indege uno munsi ku wa mbere. Ivyo naho haheze iminsi igipolisi kigabishije abamushigikiye kudakorana mu buryo butemewe n'amategeko kugira bamwakire. Lissu, umwe mu bantu banebagura bikomeye leta ya Perezida John Magufuli, yarashwe incuro 16 mu gitero cakozwe n'abantu batamenyekanye hanze yahaba ku mugwa mukuru wa politike Dodoma mu kwezi kw'icenda mwaka w'2017. Icyo gihe Magufuli yari yamirije igitero cyakozwe kuri Lissu ategeka inteko zijeje umutekano gutoza. Yamara nta muntu n'umwe yahagaritswe kuri icyo gitero. Yahagaritswe incuro 8 mu mwaka w'imbere y'uko araswa, yagirijwe gukokeza abantu guhungabanya umutekano w'igihugu. Ubwa nyuma yahagaritswe hari mu mwaka w'2017. Yararekuwe yongera kuraswa mu birenga gato y'indwi zibiri inyuma yaho. Kuva icyo gihe yabaye mu buhungiro mu gihugu c'Ububirigi aho yivurije. Tundu Lissu, icegera c'umukuru w'umuganga utavuga rumwe na leta Chadema, afise imigambi yo guhiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu kwezi kw'icumi k'uyu mwaka. Chadema niwo mugambo ukomeye cyane utavuga rumwe na leta muri Tanzania.
Fidel Niyongabo atugeze noneho muri Somalia, aho interinete yari yakaswe nyuma y'uko minisitiri w'intebe akuwe ku mwanya we yasubiye gukora uyu munsi ku wa mbere.
Serivisi za interineti zari zakaswe mu bice bitari bike byo mu mumaruko no hagati muri Somalia zasubiye gukora uno munsi ku wa mbere. Abatavuga rumwe na leta bavuga ko interineti yari yakaswe mu kigoro ka leta ko gukurikiranira hafi amakuru atangazwa. Ivyo kubera ubwoba bw'inkurikizi za politiki nyuma y'uko umushikiranganji wa mbere Hassan Ali Kaire yirukanywe mu mabanga yiwe mu mpera zindwi turangije. Yamara umushikiranganji ajejwe guhanahana amakuru muri Somalia, Abdi Anshur Hassan, yahakanye amakuru avuga ko leta yakase internet. Inama nshingamateka yirukanye Hassan Ali Kaire mu mabanga yiwe ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije mu matora yagirishije yuko utamugirira icizere. Amakungu yari yamirije yirukanwa mu mabanga ryiwe harimo leta zunze ubumwe za Amerika. Abakurikirana ibintu bavuga ko ivyo bishobora gutebesha amatora ategekanijwe kuba mu mwaka uza.
Abantu 60 baguye mu gitero cyagabwe mu ntara ya Darfur muri Sudani. Ni inkuru nayo mugezwaho na Fidel Niyongabo.
Ni mu gitero c'abantu bitwaje ibigwanisho cabaye ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye mu mihana iri mu ntara ya Darfur. Iyo nkuru yatangajwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ku munsi w'Imana yemeza ko abandi bashika kuri 60 bakomeretse. Ntaco leta yatangaje cese kuri ico gitero. Itororokanizo ry'amakuru Reuters rikaba ritashoboye gushikira abategetsi ba leta ya Sudani kugira agire ico babivuze ko leta ya Sudani yatangaje ku munsi w'Imana ko izoronga ikinteko muri Darfur inyuma yo kuruhagarara n'ubwicanyi bisubiye kwiyongera mu bihe vya vuba. Umushikiranganji wa mbere wa Sudani Abdalla Hamdok yatangaje ko inteko zizorungikwa mu bice byose bigize iyo ntara kugira zikingira abanyagihugu baho. Yabitangaje nyuma y'uko abonanye n'umugwi w'abafasoni baserukira intara ya Darfur. Urwego rujejwe umutekano muri Sudani ruratangaza akamaro ko gukoresha inguvu zikenewe mu ntumbero yo gukingira abanyagihugu, guhangana n'abatera kajagari hamwe no gukingira uburinganire bw'abanyagihugu.
Muri Afurika y'Epfo, uburyo bwateganyirijwe kurwanya icyorezo cya virusi ya corona no gufasha abazahajwe nayo bwugarijwe na ruswa. Iyi nkuru yo muragezwaho na Oriane Itangishaka.
Afrika y'Epfo yategekanije ikigega cy'amafaranga angana n'imiliyaridi 26 z'amadolari y'Amanyamerika yo kugwanya ikiza cha corona. Yamara bivugwa ko ayo mafaranga agenda nyuruzwa mu buryo bwa ruswa. Perezida Cyril Ramaphosa yatangaje ko hagiye kuba amatohoza y'ivyo vyagirije bivugwa ko abategetsi kimwe n'abakuru b'amashirahamwe bariko barasahura uburyo bwagenewe abanyagihugu bagera ku miliyoni 57. Mu ijambo yashikirije ku munsi wa kane yavuze ati kurusha ibindi bihe ruswa irabangamiye amagara yacu. Umukuru w'igihugu cya Afrika y'Epfo havuga ko imfungurwa z'abantu bakenye, udukingizo tw'abajejwe amagara y'abantu, amafaranga y'abaheruka guhagarikwa ubuzi byose bigeramiwe muri iki gihe. Mu kwezi kwa 11, umukuru w'ibiro bidasanzwe bya leta bijejwe kugwanya ruswa yavuze ko ruswa n'isesagurwa ry'amatungo ya leta mu gisata kijejwe amagara y'abantu gihomba imiliyoni 2.3 buri mwaka.
Leta ya Botswana ikomeje amaperereza ku mpfu zidasobanutse z'inzovu zigera kuri 275. Iyi nkuru nayo murayigezwaho na Oriane Itangishaka.
Leta ya Botswana imenyesha ko kugeza ubu itaratora icishe inzovu 275 hacindwe zitatu. Ariko mu matohoza bamaze gukora bavuga ko ugupfa kwazo kutavuye ku busuma bw'amahembe yazo canke ugutegwa ivyuka birimwo ubumara bwica bita anthrax mu rurimi rw'icyongereza. Aya matohoza yakozwe n'amashirahamwe yo muri Afrika y'Epfo, Zimbabwe, Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni nyuma yaho basuzumye ibiziga by'inzovu zishika ku 281. Kuri uyu wa gatandatu, Odeste Koboto, umunyamabanga w'imfatakibanza mu bushikiranganje bujejwe ibidukikije n'ingenzi, yabwiye abaserukizi b'ibihugu byabo muri Botswana ko naho atacerekana ko hari izindi nzovu zibandanya gupfa, barabandanya amatohoza no gukura ibisigarira by'izapfuye hafi y'ibigwati bibamwe abantu. Mike Haley, umuyobozi w'ikigo cy'igihugu kijejwe gukingira ubuzima bw'ibikoko, avuga ko ari icago gikomeye kibaye muri kimwe mu bihugu bigendegwamo cyane muri Afrika muri iki kinjanya. Botswana ni igihugu cya mbere ku isi gifise igitigiri kinini cy'inzovu. Mu mwaka w'ibihumbi 2013 zaharugwa ku 156 zirenga.
Barakoze bagenzi bacu batugejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu. Mwakurikira kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Tujye gukomereza amakuru yacu mu karere k'ibiyaga bigari duhereye mu Rwanda. Polisi y'u Rwanda irahakana amakuru avuga ko haba hari abapolisi bagera ku 120 bashyizwe mu kato nyuma yo gusanga bamwe muri bo baranduye COVID-19. Mugenzi wacu Eric bagira ubusa mu nkuru irambuye.
Amakuru avuga ko hari abapolisi bagera ku 120 bashyizwe mu kato kubera icyorezo COVID-19 Ijwi rya Amerika yatangiye kuyumva kuva mu mpera z'icyumweru gishize. Ni amakuru avuga ko abo bapolisi bashyizwe mu kato nyuma yuko hari bamwe muri bo bagaragaye banduye icyorezo COVID-19. Ababanje kuduha amakuru batashatse kumvikana mu itangazamakuru batubwiraga ko Abo bapolisi bagera mu 120 bashyizwe mu kato mu bigo bitandukanye birimo n'ikigo cy'ishuri Fawe Girls School ku gisozi mu mujyi wa Kigali. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ijwi rya Amerika yazindukiye kuri iki kigo, ariko nta bantu benshi bahagaragaraga kuwa bayinjiriye mu marembo rusange ya Fawe Girls School. Ijwi rya Amerika yabonye gusivatira into y'umweru ya polisi paritse muri iki kigo. Nyuma yo kuva kuri Fawe Girls School, twahamagaye ubuyobozi bw'igipolisi tugamije kumenya amakuru kubivugwa. Umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda CP John Bosco Kabera yatwohereje ubutumwa bugufi kuri telefoni butumenyesha ko yari mu nama, maze adusaba kumwohereza ubundi butumwa bugufi tumubwira icyo tumushakira. Umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda CP Kabera mu butumwa bugufi yoherereje ijwi rya Amerika yahakanya amakuru avuga ko hari abapolisi baba bari mu kato kubera icyorezo COVID-19. Yagize ati oya, abapolisi bari Fawe bacumbitse yo mu rwego rw'akazi ko kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19 ntabwo bari mu kato. Muri ubwo butumwa bugufi kuri telefone, CP Kabera yakomeje agira ati buri wese uhanyuze yabona ko basohoka bajya mu kazi cyangwa se binjira bakavuyemo. Nyuma umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda aganira na Radio TV 10 bya hano mu Rwanda, nabwo yakomeje guhakana aya makuru.
Ni ibinyoma, abantu benshi bakomeje kwibaza abantu bari mu kato, ariko naho wigiriye cyangwa uhanyuze wabona ko ari urujya n'uruza nyine abapolisi bavamo bakajya gukora akazi bakinjiramo. Ntabwo bari mu kato, ntabwo bari mu kato rwose, nawe wakwiyingirira ukihera amaso. Ariko abantu benshi sinzi aho makuru bayakuye, ariko bamenye ko atari byo, ntabwo ari byo.
CP Kabera akemeza ko kubera imiterere y'akazi k'abapolisi muri ibi bihe yose ihanganye na COVID-19, nabo bashobora kwisanga banduye, agaheraho abasaba ko nabo bakwiye kwirinda icyorezo.
Birashoboka ukurikira akazi kacu, urareba n'amasaha 24 barubahiriza amabwiriza, babona abantu barenza abantu bari ariko abapolisi bari ngo kimwe n'abandi Banyarwanda. Icya mbere nuko bagomba kubahiriza amabwiriza yo kwirinda. Icya kabiri nuko nubara mukarwaye yavurwa nk'abandi Banyarwanda. Utavuga ngo iki gice ni cya polisi, abarwaye n'abapolisi abandi baba ari n'Abanyarwanda nk'abandi bakavurwa.
Uretse abapolisi bavuzweho kuba mu kato kubera icyorezo COVID-19, kugeza ubu abafungwa bari muri za kasho za polisi nabo baragenda babimurira ahantu hatandukanye mu rwego rwo kugabanya ubucucike muri za kasho. Kuva mu mpera z'icyumweru gishize twamenye amakuru ko muri uku kujyana abafungwa ahantu hatandukanye harimo nabo bajyanye mu kigo cy'inzererezi mu mujyi wa Kigali hazwi nk'igikondo kwa Kabuga. Uwahaye amakuru ijwi rya Amerika n'umwe mu banyamategeko ufite uwo yunganira utaraburana ku ngingo y'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo, kuba afite impungenge zo kuba abantu babo bivuga ko bajyanywe igikondo kwa Kabuga barazishingira ku kuba ngo isuku yaho ari nkeya ndetse ngo n'ubwiherero bwaho budahagije. Amakuru ijwi rya Amerika yakomeje guperereza aremeza ko mu bajyanywe igikondo haba harimo na Professeur Egide Karuranga wahoze ayobora kaminuza ya Kibungo Unique. Uyu yatawe muri yombi ku itariki 3 z'ukwezi kwa 7 araregwa ibyaha byo gukoresha nabo umutungo ufitiye rubanda akamaro n'ibindi. Yaramaze iminsi afungiye muri kasho ya Kicukiro. Mu butumwa bugufi yohereje ijwi rya Amerika kuri telefone ngendanwa, umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda yavuze ko kwirinda ubucucike bw'abantu benshi aho bari hose ari imwe mu ngamba zo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo COVID-19. CP Kabera yemeje ko hari na gahunda yo kwirinda ubucucike muri za kasho, ariko avuga ko nta makuru afite niba ahitwa kwa Kabuga haba hajyanywe yabafungwa muri urwo rwego rwo kwirinda ubucucike muri kasho za polisi. Aba bagombye kuburana ku gufungwa cyangwa gufungurwa by'agateganyo bikanga kubera icyorezo COVID-19 bari mu maboko y'urwego rw'ubushinjacyaha. Bwana Faustin Nkusu uvugira uru rwego ntiyitabye ntiyanasubiza ubutumwa bugufi twamwoherereje kuri telefone ye kuri iyi ngingo. Kuva icyorezo cyaduka ku butaka bw'u Rwanda kimaze guhitana abantu 5 barimo n'umupolisi umwe wari mu butumwa bw'akazi, duteguriye inkuru inzego z'ubuzima mu Rwanda zabaruraga basaga 180,000 bamaze kwandura icyorezo, abari hejuru ya 900 bagikize n'abandi hafi 900 bakirwaye. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Tuve mu Rwanda twerekeza mu Burundi, aho kuri uyu wa mbere i Gitega umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yakiriye bambasaderi abasenyeri b'isengero rya Anglikane hamwe n'abahoze ari abakuru b'igihugu Sylvestre Ntibantunganya na Dobisien Ndayizeye. Mugenzi wacu Eloge Wirikaneza uri Nairobi muri Kenya afite inkuru irambuye.
Aba ambasaderi bakiriwe na Perezida Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa mbere ni baserukira ibihugu by'Ubufaransa, Ubudagi n'Ububiligi hamwe n'ubuserukira ishyirahamwe ry'umwe bwa Buraya mu Burundi. N'abasanzwe bakorera ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, umukuru w'igihugu yabahereye umubonano ku kirimba cyo ku mugwa mukuru wa politiki Gitega. Bahejeje kubonana umuvugizi wa Perezida Jean Claude Kayirwandenza ko yabwiye amenyeshamakuru icyo baganiriye.
Abaserukira ibyo bihugu ni ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya bose baje baciye bugufi, baje bamenyesha yuko bifuza yuko subira imigenderanire myiza hagati y'Uburundi n'ivyo bihugu bakemera kwigenza kujya baserukira Burundi mu bindi bihugu nabo nyene bigenza aho basaba yuko Burundi ngo bugurira imijyango bagatangura kuganira hanyuma mu nyuma imigenderanire ikabona gutangura n'ico ari umukuru w'igihugu yabashimiye ku uwo mutima arabashimira bwa mbere hoho ko bamukeza aheza abanyagira imigambi igihugu cy'u Burundi cyo Burundi tekanya kurangura arababwira yuko ayo migambi yipfuza ko bokorana hakaba imigenderanire koko atari imigenderanire y'uruhendo hakaba imigenderanire no gufashanya bizira ubujyajya akisunga imigambi ya leta ariko muri rusange umukuru w'igihugu yashimishijwe n'uwo mutima mushasha bazanye kujya bavuga ati iminwe kugaburira wibona ikikuramutsa biragaragara neza yuko abaserukira ibyo bihugu bafise ishaka rishasha bafise intumbero shasha y'ugusubira gukorana n'u Burundi kaba yakajya guseruka igihugu cy'u Faransa ko gutumira nyicubera umukuru w'igihugu kwitaba inama izo ba mwakuza izo bihuza igihugu cy'u Faransa n'ibihugu bya Afrika eka kabaye nakajyo kuserukira umujyango w'ibihugu by'umwe bwa Buraya gutumira nyicubera umukuru w'igihugu munani izo ba mu kwezi kwa gitugutu uyu mwaka turi mu 2020 izo bihuza ibihugu bya Buraya n'ibihugu bigize umujyango w'ibihugu bya Afrika
imigenderanire hagati y'umwe bwa Buraya n'u Burundi yunyutse kuva mu mwaka w'2015 ico gihe nyakwigendera Pierre Nkurunziza yitoreje ikindi kiringo cyateye impari uwo muryango wavuze ku imyerekano yo kuciyamiriza yaburijwemo habayeho nyango ajyagateka kazina muntu ujwagarika imfashanyo wa leta y'u Burundi biciye mu masezerano ya Cotonou inshuro zitari nke abategetsi b'u Burundi harimo Albert Shingiro umushikanganje ajeje imigenderanire n'amakungu yaho yaserukira u Burundi muri ONU bariyamirije iyo ngingo bavuga ko ari yagahotoro kandi abayifashe bagiye kumohe y'abansi b'igihugu kuri uyu wa mbere kandi umukuru w'igihugu yabonanye n'abasenyeri b'ishengero rya Anglikani nabo bari baje kumukeza abo yabasavye gushikira imigambi ya leta aho bageza kandi bakaba bavyemeranije nkuko bisigurwa na bwana Karerwa
kabaye akajyo gushima cyane no gutera intege umukuru w'igihugu na leta yiwe biyemeza ko bazomushigikira umukuru w'igihugu nawe rero ya bakengurukiye cyane kuri ubwo butumwa bwiza n'ibyo biyemeje gukora arasubira mbere arabasigurira neza icyo ari cyo leta mbyeyi na leta nkozi arababasaba yuko nabone mu nyigisho zabo boje barabishingira ko maze umuntu wese mu byagejwe ibyo akora yumve ko ategezwa kuba umubyeyi kandi yumve ko umubyeyi atanga ibyo afise umubyeyi nawe ategezwa gukora kandi akararika n'abantu bwisa n'abantu gukora kugira ngo twese dutere imbere abarundi basubire kuba igihugu cy'abagabo bigaba bakigaburira batazerinze kabaremesha yuko n'abarongozi bari kumwe nabo b'episkopi mu gikorwa cy'ukorera Imana cyo gutuma Imana isubira kwigara ikiganza mu Burundi nk'uko byari kuri basokuru maze kwasigura rero ibyo no kubaremesha mukuru gihugu rero yabasuye arabamenyesha ya migambi ya leta mbyeyi abasaba umwe wese kwishigikira hageza
abandi bakiriwe na president ndayishimiye kuri uyu wa mbere ni Silvestre Ntibantunganya yabaye umukuru w'igihugu wa mbere aturuka mu ntara imwe ya Gitega na Sebarundi hamwe na Domitien Ndayizeye uwa kabiri naho yari yitoje mu matora aheruka mu kibanza cy'umukuru w'igihugu inyuma yo kubura amahirwe yahamagariye abarundi kubaha ibyavuyemo nayo wa mbere yatangaje ku Burundi kuva bwitwa izina bukaba igihugu butari bwatunganya amatora meza nka y'uyu mwaka ubundi yahoze ayoboye Burundi yakiriho ariko atabonanye na ndayishimiye ni Pierre Uyoya abaha hanze y'igihugu muri kino gihe akaba aserukira umuryango w'umwe bwa Afrika mu karere ka Sahel hamwe no muri Mali bose icyo bahuriye ko ari batatu nuko ibwirizwa nshingiro ryo mwaka w'2018 ryabatse uburenganzira bahabwa bwo gucika bakenguza amateka ubuziraherezo eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
mu Burundi kandi ibitenge birenga 600 n'amakarito y'ibinyobwa njabuka amazi bya magendo byafashwe mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere mu nkengero z'ikiyaga cya Tanganyika ibyo bicuruzwa byerekanywe ku mugaragaro na komiseri mukuru w'ikigo OBR gishinzwe imisoro n'amahoro inkuru ya radijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi murayegezwaho na Désiré Hatungimana ari Kigali mu Rwanda
umukuru w'ikigo OBR yatangarije amenyesha makuru ku muhingamo uno wa mbere ko ibyo bidandazwa byafatiwe ku rugo ruri muri quartier Kibenga ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika komiseri mukuru wa OBR Audace Niyonzima akavuga ko ahari ho byahari bisanzwe bishikanwa n'ubwato buvuye mu gihugu kibanye cha Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
nkuko mubibonye muri ijoro ryakeye kwigenekerezo rya 27 z'ukwezi kw'indwi mu rukerere niho twabona amakuru yuko hari ibintu bari kubarapakurira hari mu kino kibanza hari muri kibanza cyo mu Kibenga hanyuma rero abakozi bacu barahashika banyaruse basanga hari ibyo bamaze gupakira
warongoye ikigo gitoza amakori n'amatagisi yabwiye abamenyesha makuru ivyafatiwe ngaho mu Kibenga ariko nyene n'ivyo bidandazwa vyo mu kinyabi akavuga ko batashoboye kumushira akamaboko. Odasi Niyonzima akavuga ko amatohoza yatanguye.
Twaciye dufatiraho hano imbonye hano ringana n'amakarato 25 y'imivinyu n'amarikeri zazo gazi kaze byose hamwe bishika amakarato 25 hanyuma harimo n'ibitenge 630 n'amasashe bw'umwanya bwo gutekera bungana n'ibiro hafi 60. Hanyuma rero ubwato bwabizanye buraducika burasubira inyuma. Ariko ibi ni twashoboye gufatira hano mu kintu kibanza. Umuntu yabizanye nta makuru akwiye turaronka, ariko twashaka ko turakurikirana uko bigenda kose tugeza ku zo mufata. Twashaka ko turakurikirana ko wabizanye turamufata. Twasanze ibintu biri hano, ariko umuntu yabizanye we yaducitse. Ariko biri kose turabana turondeza hamwe n'izindi nzego zifashanya za Leta, twizeye ko dushobora kuzo mufata.
Ikigo OBR gisigura kandi ko urudandazwa rwo mu Kinywabi ku rubibe rwa Congo n'Uburundi byibonekeza ko rwiharijwe n'ibitenge. Urongoye icyo kigo arasigura igituma icyo kidandazwa cama cafashwe kenshi muri urwo rudandazwa rwo mu Kinywabi.
Kidandazwa gifatwa kenshi nk'uko musanze muyibona. Ibyo bitenge rero bibaza ko nta kindi kibitera, ni ka kageso nyine ko udashaka kuriha amakori, kuko ibintu by'impuzu bisanzwe biriko ikori biteza gutoza kuri izo mpuzu. Iryo kori rero gushika uno munsi abantu bajyanaza ibitenge ntibemera kuririha, usanga rero bahitamwo kuzana ibitenge bikiye muri magendu kugira ngo bakunde bunguke amafaranga menshi cyane. Kandi hari ibintu bisanzwe bigurwa cyane nk'uko mubizi. Abakenyezi hari mu gihugu ni benshi, bambara rero benshi ibitenge cyane, twizeye yuko babona ku isoko ari nini, bagaheza rero bagaca bashaka kunguka cyane.
Icyo kigo cyegeranya amakori n'amatagisi ku rwego rw'igihugu gitera kamo abatware n'abatwagwa gufasha kudoma ku rutoke urwo rudandazwa rwa magendo. Aho ni mu gihe aberekanye abacishije urudandazwa mu Kinywabi bahabwa agashiruka bute kangana na 10% y'amatagisi yategerezwa gutangishwa ibyo bidandazwa biba byafashwe nk'uko bisigurwa na komiseri mukuru wa OBR Odasi Niyonzima.
Rero akamutwatera nuko budufasha kubicungira kuko mana nk'iyi mihora yose yinjira ngaha amabarabara ntitworonka abakozi batonda ku kiyaga kuva mu Cibitoke gushika Nyanzarake ntiyokunda. Rero abene gihugu bari mu ntwaro n'abatari mu ntwaro cyo tubasaba nuko budufasha gucungira iki kirere imihora yose yinjira mu gihugu yangu wazi waduha makuru, jecho sabonyi binu vijinjie, bichie mchinyuabi. Ahabu telefona kuya, telefone, amajana tanu, itariha. Hamechini nukubuta nuko, iyo umuona duha ya makuru. Igihe tisa guharura amakori yose byayikuriha ayo makori chatumu hako 10%. Kandi tukamatwaya tanzi, tukamatwaya bashikirije, nyuma igihe kitarenza amezi atatu, tuzatwaya mushikirije.
Ivyo bidandazwa vyafatiwe mu gisagara ca Bujumbura, inyuma y'amasaha 36, hafashwe ibindi bidandazwa vyo mu Kinywabi ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke. Abagabo bafatanywe nabo nyene ibitenge n'ubumwanya butabora byari bishowe mu gisagara ca Bujumbura. Mu rubanza rw'ikibiriraho ku mugoroba w'uyu wa gatandatu, abo bagabo harimo ujejwe intwaro umwe yaciriwe umunyoro w'imyaka 3 n'ihadabu y'amafaranga 50,000 y'amarundi yongeraranyagwa ibidandazwa yafatanywe. Uwa kabiri nawe yaciriwe gupfungwa imyaka 2 ihadabu y'50,000 anyagwa n'ibidandazwa yafatanywe hamwe n'imodoka yari itwaye ivyo bidandazwa.
Arakoze Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda kuri iyi nkuru Radio Ijwi ry'Amerika yabateguriye yifashije abanywanyi bayo mu Burundi. Tujye noneho muri Uganda, aho inzego z'ubuzima zatangaje ko umuntu wa kabiri yishwe n'indwara ya COVID-19 mu gihe ibintu byari birimo gusubira mu buryo mu gihugu. Kugeza vuba, Uganda yari mu bihugu bike bya Afurika bitari byagira umuntu wishwe n'iyo ndwara. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri Uganda, Ignatius Bahizi, afite inkuru irambuye.
Abantu babiri ni bamaze guhitanwa n'icyorezo cya COVID-19 muri Uganda ukurikije Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu. Umwe akaba yari umutegarugori wo mu burasirazuba bw'igihugu w'imyaka 34 wafashaga mu kazi k'ubuvuzi, kandi undi akaba yari umukecuru w'imyaka 80 warutuye mu mujyi wa Kampala witabye Imana mu mpera z'icyumweru gishize. Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu iracyakora ubushakashatsi ku kuntu uyu mukecuru yaba yaranduye, dore ko ari nta bantu banduye bazwi yari yabonanye nabo. Ibi byateye Leta impungenge nyinshi kuko byaba bigaragaza yuko uyu mujyi wa Kampala utuyemo n'abantu benshi waba urimo abantu banduye ariko bataragaragaza ibimenyetso, bityo akaba abantu batuye muri uyu mujyi bashobora gufatirwa izindi ngamba zikomeye zijyanye no kwirinda iki cyorezo. Ariko ukurikije umuvugizi wa Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu bwana Emma Ainebyona, Uganda iracyifashe neza muri urugamba rwo kurwanya COVID-19.
Ati kuba hapfuye abantu babiri ntabwo bivuze ko Uganda irimo kuneshwa mu rugamba rwo guhashya COVID-19. Tumaze amezi ane yose duhanganye n'iki cyorezo nta bantu bari bapfa. Urupfu rw'aba babiri rero byongera kuduhumura amaso kandi twiteze gukora ubushakashatsi bunonosoye kumenya icyatumye abo babiri bapfa kandi bari bari mu ivuriro kugira ngo duhagarike izindi mpfu zishobora guterwa n'iki cyorezo. Minisitiri ushinzwe umujyi wa Kampala Betty Amongi yabwiye abanyamakuru yuko inama nkuru y'abaminisitiri irimo gucura umugambi wo kongera gushyiraho ingamba zikaze zo kwirinda iki cyorezo mu mujyi wa Kampala utuwemo n'abantu bagera ku 5 million imbere hamwe n'umukengero z'umujyi. Uyu mujyi wa Kampala wasaga nk'umaze gusubira mu buzima busanzwe nyuma y'amezi atatu ibikorwa byawo bihagaritswe. Bimwe muri ibyo bikorwa birimo nk'iby'amapikipiki atwara abagenzi niho byongeye gutangira uyu munsi. Abatwara abagenzi ku pikipiki bemererwa gusubira muri ako kazi nyuma y'amezi ane batemererwa gutwara abantu, ariko aka kazi akaba bagasubiyemo n'amabwiriza akarishye arimo kwandika imyirondoro y'abantu batwaye kugira ngo leta ibe yashobora gukurikirana mu gihe utwariye moto yanduye. Imibare mishya y'abantu itangazwa na Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu yerekana ko kugeza kuri ubu abantu 128,000 aribo bamaze kwandura, 986 bo akaba bamaze gukira icyo cyorezo ku bantu 260,000 bamaze gukorerwa ibipimo. Abatwara imodoka zambukiranya imipaka nibo bakomeje kwiganza mu mibare mishya y'abanduye, kandi abashoferi 20 barimo abanyakenya 10, abakongomani 4, abanyarwanda 3, abanyatanzania 2 hamwe n'umurundi umwe bo akaba barasubijwe inyuma bataringira mu gihugu bamaze gupimirwa ku mipaka itandukanye bagasanganywa iyo ndwara. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Noneho uyu ni umwanya tubasangiza kimwe mu bintu byaranze amateka yo ku itariki ya 27 y'uku kwezi kwa 7 nk'uyu munsi mu mateka habayeho. Turakigezwaho na Venuste Nshimiyimana.
Ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 7 umwaka w'1976 leta y'Ubwongereza yahagaritse umubano ushingiye kuri za ambasade yari ifitanye na leta ya Uganda yari iyobowe na Perezida Idi Amin Dada. Nibwo bwa mbere Ubwongereza bwari bucanye umubano n'igihugu kiri mu muryango wa Commonwealth mu gihe cy'imyaka 30. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubwongereza Anthony Crossland yatangaje ko yizera ko ari icyemezo cy'igihe gito, ariko yongeraho ati ibintu byabaye mu byumweru bike bishize birerekana ko ambasade yacu itagishobora kurangiza neza imirimo yayo ya buri munsi. Abadiplomate 3/5 b'Abongereza bari Kampala bahise bitegura kujya i Nairobi, 2 bahasigaye bakuraga umutekano wa burinzwe na ambasade y'Ubufaransa. Icyo cyemezo Ubwongereza bwagifashe nyuma y'imyaka 4 haranga umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi byahubiye ku mirari Uganda inaniwe gusobanura uko Dora Block wari ufite ubwenegihugu bwa Israel n'Ubwongereza yabuze ndetse bikanavugwa ko yapfuye. Dora Block wari ufite imyaka 74 yari yasigaye inyuma hamwe n'izindi ngwate leta ya Israel itashoboye kujyana igihe yagabaga igitero ku kibuga cya Entebbe ku itariki ya 4/7 umwaka w'1976 igamije kubohoza bari bafashweho ingwate n'ibyihebe byo muri Palestina. Dora Block yari asanzwe abi Tel Aviv muri Israel, indege yarimo yerekeza i New York yayobejwe n'ibyihebe igeze mu mujyi wa Athens mu Bugereki. Uwari uyoboye abasirikare baje kubohoza ingwate akahasiga ubuzima yari Lieutenant Colonel Jonathan Netanyahu, umuvandimwe wa Benjamin Netanyahu, minisitiri w'intebe wa Israeli.
Venuste, ndagushimiye ku byabaye mu mateka yo ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa 7. Nshuti mwarimo duteze amatwi, ndabashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira Radio Ijwi rya Amerika. Nshimire na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru no kuyabagezaho aho baherereye hose mu ngo zabo kubera ingamba zo gukumira ikiza cya virusi ya corona. Aya makuru yegeranijwe na Fasil Gebehu, yarahagarariwe na Etienne Karekezi. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi wabafashije kuyakurikira. Tubifurije mwese amahoro n'amahirwe, mukomeze kandi kubahiriza ingamba zashyiriweho guhangana n'icyorezo cya virusi ya corona.